Imuva ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza mwese muduteza amatwi. Muri kumwe na Oriane Itangishaka baramutsa kaze mu makuru n'ibiganiro byo kuri no saha. Turatevye duhi ijambo mugenzi wacu Aloise Bigirimana adushikirize amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Takize mwaramutse Oriane turayahera kuyavugwa kugihugu cya Uganda ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch rivuga ko ibigo by'umutekano bya Uganda arivyo bibazwa iburirwa irengero hamwe n'ihohoterwa rya bamwe mu basivile muri ico gihugu. Raporo ya Human Rights Watch yiswe I Only Need Justice, no kuvuga yuko ico nkeneye gusa ari ubutungane, yatohoje ku bantu baburiwe irengero, abahagaritswa ta mitahe, abafunzwe hatubahirijwe amategeko, abaho ababurejwe igufa hamwe n'ayandi mabi akabije. Ibikorwa byagirizwa igipolisi, igisirikare, iperereza rya gisirikare, urwego rw'igihugu rujejwe iperereza hamwe n'ishyirahamwe rijejwe umutekano muri icyo gihugu ryitwa Internal Security Organization. Iyi raporo ivuga ko aya mabi yabereye mu busho butandukanye bw'igihugu mu myaka iri hagati ya 18 na 2019 no mu kwezi kwa mbere kwa 2021 igihe hari kwaba amatora muri icyo gihugu. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Felix Kulaigye yabwiye Ijwi rya Amerika ko Human Rights Watch itari bajije igisirikare imbere yo gusohora iyo raporo. Igisirikare cya Uganda kivuga ko iyo raporo ishingiye kuri politike kandi atavyemeza biriho itanga. Muri Afrika kandi abantu bitwaje ibigwanisho barisha abantu 34 ku munsi w'Imana muri leta ya Kaduna ni mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria. Abategetsi bo mu gice byabereyemwo bavuze cyo kuwa kabiri ku iki gitero cegekwa ku migwi y'abasuma bitwaje ibigwanisho. Komiseri ajejwe umutekano muri leta ya Kaduna Samuel Arwan avuga ko amazu arenga 200 nayo nyine yasambuwe mu gace kahitwa Kaura, kandi ko n'abasirikare babiri bari muri abo 34 bishwe. Igitero cyo ku munsi w'Imana cyabaye nyuma y'umunsi umwe habaye ikindi cyahitanye abantu 16 mu mihana y'abanyagihugu muri leta ya Zamfara ni mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria. Ahandi havuga ubwicanyi ariko ni muri Senegal, aho igisirikare cyavuze jo ku munsi wa kabiri ko cyasambuye amakambi nka yose y'abarobeli yegukira abaseparatiste bo mu manuko. Umusirikare umwe yarasize ubuzima, abandi 8 barakomereka muri icyo gitero nk'uko igisirikare kibivuga. Ku itariki ya 13 z'ukwa gatatu igisirikare cyatangaje ko cyagabye igitero mu ntara ya Kazamanse kigamije gusambura amakambi y'abarobeli b'umuhari Force Democratique de Casamance. Igisirikare kivuga ko abarobeli batari bake bishwe ariko nta gitigiri cyabo cyatanze. Cyavuze ko abandi bahunze basiga inkoho n'ibikoresho bya gisirikare. Perezida wa Senegal Macky Sall yarihaye intumbero ya mbere yo kugarukana umutekano ku butaka bw'igihugu cyose muri manda yiwe ya kabiri asanzwe arimwo. Intambara y'Uburusiya muri Ukraine irabandanya guhangayikisha abategetsi mu makungu leta z'umwe za Amerika. Nta vyemezi ivuga ko irabona ko Ubushinwa bwarungikiye bigwanisha Uburusiya mu ntambara burimwo muri Ukraine. Umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu muri Amerika Jake Sullivan avuga ko Amerika yashikirije amakenga mu gihe Ubushinwa bwofasha Uburusiya, avuga ariko ko naho bitaraba Ubushinwa buguma bukurikiranirwa hafi. Perezida Joe Biden wa Amerika yaragiranye ikiganiro cy'amasaha 2 na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping hari ku munsi wa gatanu. Presidency ya Amerika White House yavuze ko Perezida Biden yagabishije mugenzi we Xi Jinping ko atohirahira ngo ace kubiri n'ibihano ibihugu byo mu burengero bw'isi byafatiye igihugu cy'Uburusiya. Perezida Biden ari mu myiteguro muri iki gihe y'urugendo ku mugabane wa Buraya, ahagiye kubonana n'abategetsi bo mu ishyirahamwe rya Buraya na OTAN ejo ku munsi wa kane. Jake Sullivan avuga ko abo bategetsi bazovugana ku ruhara ubushinwa bushobora kuzogira muri intambara iri kibera muri Ukraine muri urwo rugendo kandi abategetsi bazoshira habona ngo ibindi bihano bishasha ku Burusiya bongere bakomeze ibisanzwe bihari. Nayo muri Afghanistan abakobwa baharugwa mu bihumbi amacumi bategekanya gusubira mu masomero mu mashuri yisumbuye kuri uyu munsi wa gatatu inyuma y'amezi indwi abatalibani basubiye ku butegetsi bagashyiraho amategeko ahanyanga agateka k'abakenyezi ko kwiga. Amashure yose yarugawe muri Afghanistan kubera ikiza cya COVID-19 igihe abatalibani bashika ku butegetsi mu kwezi k'umunani, ariko abahungu hamwe na bamwe mu bakobwa baremerewe gusubira kwiga inyuma y'amezi abiri. Amakungu yategetse abatalibani kugarukana agateka k'abana ko kujya mu mashuri mu biganiro byari bigamije gufasha icyo gihugu no kwemera leta y'abatalibani. Ibihugu bitari bike hamwe n'amashyirahamwe byaremeye kuba birahemba abigisha muri icyo gihugu cya Afghanistan. Umushikiranganji w'indero yavuze ko amashuri yugurwa kuri uyu munsi wa gatatu mu ntara zitari nke z'igihugu harimwo n'umugwa mukuru Kabul, ariko abo mu ntara yo mu bumanuko ya Kandahar ahari umutima w'abatalibani akazoguma yugawe ariko akazokugururwa mu kwezi kuza. Abatalibani barushirije kuvuga ko bifuza ko abana b'abakobwa b'imyaka iri hagati ya 12 na 19 bakumigwa mu mashuri kandi hakubahirizwa n'amategeko y'idini rya Kiisilamu.
Arakoze Aloyizi Bigirimana kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi ahijije kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Afurika. Impunzi z'Abarundi ziri mu makambi atandukanye mu gihugu cya Tanzania zivuga ko zigeramiwe n'abazitera bakazifata bunyamaswa igihe cyose zigiye kurondera icyo rirenza hanze y'inkambi.
Abantu turibwa, abantu turicwa, tugiye inyuma y'inkambi nka twebwe dusanga dusohoka kuza kurima ngo twebwe duteke ibigwanisho.
Bakafatwa ku ngufu, uko tukasha kwiruka, bakafiruka bakadufata, bakatuba bakadukorera ibintu bibi hamwe umuntu atazokira.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'Abarundi zicumbikiye mu makambi yo muri Tanzania. Umugwi Severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi ejo ku munsi wa mbere waratanguye igikorwa cyo gusigurira amakaminuza ibiri mu cegeranyo giheruka gushirwa ahabona n'uwo mugwi. Abarundi b'impunzi babiri baraguye mu gitero cyakozwe n'abanyetanzania baba mu micungararo y'inkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania ku munsi wa Mungu itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2022. Ni inkuru ya mugenzi wacu James Joven ari muri Tanzania.
Umurongozi mukuru w'igipolisi mu ntara ya Kigoma ACP James Manyama mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ejo kuwa mbere yavuze ko iryo sanganya ryabaye hagati y'impunzi zirenga gato 20 zari zasohotse inkambi kujya kwamura ibizinu hamwe no gusenya inkwi. Abakomeretse baciye bajyanwa kuvurirwa mu bitaro bikuru byo mu nkambi ya Nyarugusu uyu n'umunsi wa gatatu bakigwariye muri ibyo bitaro. Bavuga ko abo baturanyi b'Abatanzania hanini babahoye ibizinu bariko baramura hamwe n'inkwi bariko barasenya mu matongo yabo. Abandi babiri bicishijwe inkoni n'ibipanga. Polisi ivuga ko ari abagabo barenga gato imyaka 30 bashinguwe mu matongo y'abapfu ari mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa mbere. Uwo murongozi w'igipolisi mu ntara ya Kigoma James Manyama yavuze ko igipolisi muri komine Kasuru kimaze gufata abantu 15 b'Abatanzania bagirizwa gukora iryo sanganya. Amatoho zarimo kubandanya nyuma yaho bazoca bashikirizwa kuri sentare na inyuzwa kwishura makosa bagirizwa.
Watu wao waliuawa kwa kujeruhiwa na silaha za jadi sehemu mbalimbali za miili yao.
Abo bantu babiri bicishijwe ibigwanisho bisanzwe by'Ikirundi harimo ibipanga n'inkoni. Kuva amaraso menshi nicyo cyatumye bapfa. Amatohoza ya mbere tumaze gukora biraboneka neza yuko bapfa inkwi, ibiribwa mu masambu no gufata ku nguvu abagore babo. Abo babiri bishwe bagirizwa bashikirizwa gufata ku nguvu abagore baba Tanzania mu masambu aho badimira ubu tuliko turakoresha kwa ry'abantu bose bakora ibitemewe n'amategeko bakongera bagabunga abanyumuteka iryo bara ryakozwe n'abantu bashika 15 baba Tanzania
jeshi la polisi mkoa wa Kigoma tunakamilisha uchunguzi ili watu hao wote 15 wafikishwe kwenye vyombo vya sheria
amabihi hagati impunzi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu na Nduta hamwe n'amaturanyi bazo yama yabaye hafi iminsi yose hanini bapfa ibiribwa bagirizwa kwiba mu masambu yabo inkwi hamwe no gufata ku nguvu abagore babo kubwizo mpamvu impunzi zisaba leta ya Tanzania gufatira umuturama icyo kibazo gihangayishije impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania kandi giteye umutekano muke hagati y'impunzi n'amaturanyi bazo
abantu turibwa abantu turicwa tugiye inyuma y'inkambi nka twebwe dusanga dusohoka kuza kurima ngo twebwe dutegenda duteke ibigwanisho ugasanga abajambazi bonyabo se bafatwa twebwe impunzi nitwe tuko turahohoterwa kandi n'abapolisi baducunze nta nukuntu boza kubitako kuko bazari gitero gikomeye
mbe nkaje nyuma y'inkambi cyose ndahumva havugwa kubera nyene abakiri batono bagenda bakamererwa ukutariko yenda ciye ndacyemba ko nyuma y'inkambi emwe ni wombwa ati nyuma y'inkambi hasaruka cyane ntawo ndo bamenye nokumenya
baba mama turaba ko turafatwa ku nguvu uko tukasha kubije twiruka bakafiruka ko badufata bakatuba kafiruka dukorera ibintu bibi hamwe umuntu atazokira hamwe kamwe n'ingwara ingwara zidakira ibintu by'imigara bitseraje ko bakenyezi twandurana n'ingoga kwe n'ukurishe kimwe kuko dufasha cyane turabira ukuntu twokwikingira icyo kiza cyo kubakwa inyuma y'inkambi kuko ntifashobora kwihangana gushaka kuza kurondera udukwi nawe tukizere tushurondere bafiruka ko kari kese mara byumva namwe yege ko bamatubanga mu ngaha mu nkambi cyane nkuba mahonya ne yibungenze amwe bamwirushye ko bamukoreye n'icyo kiza no gufarapfa ashe arapfa cyane ko wasaka we
cyo twosaba userukira ikambi nuko iciza bari kutureka tuhagirira imigenderanire myiza n'abatanzania igihe cacu gishitse cyaho twese tugenda tukagenda amahoro nkuko batwakiriye mu mutekano
mu bitigiri dukura ku gipolisi mu ntara ya Kigoma buruko mwaka utashi hafi y'abantu 12 baricwa inyuma y'inkambi abandi barenga 30 baraburirwa irengero icyo kibazo gituma umubano mubi umutekano muke hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo kugeza amasaha dutegura iyi nkuru polisi yariko ibandanya gukora amatohoza mu baturanyi b'inkambi ya Nyarugusu ahitwa Kagera Nkanda no gucungera umutekano bikwiye kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania James Joven ku bwijwi rya Amerika
urakoze James Joven kuri iyo nkuru kuri no wa kabiri isi yose yibutse akamaro k'amazi meza uyu munsi ushitse mu gihe mu Rwanda hari bimwe mu bice by'igisagara cya Kigali binejerejwe nuko bitakigiramiwe n'ikibazo cyo kutagira amazi meza Eric Bagire ubusa araduha inkuru irambuye
Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri bwana Joseph Dukuze ijwi rya Amerika yamusanze kwivomo ry'amazi mu kagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe mu mujyi wa Kigali akoresheje amaboko arazamura kanamanura icyuma gisunika amazi ni kwivomo rizwi nka Nyayikondo kuri uyu munsi isi yose yahariye kuzirikana agaciro k'amazi meza Aha muri aka gace ka Busanza mu biganiro byacu twakunze kubagezaho ku ijwi rya Amerika mu myaka yashize hari mu duce twakundaga guhura n'ikibazo cy'imbura ry'amazi abahaturiye bakundaga kuvoma amazi y'ibirohwa akagira ingaruka ku buzima bwabo kuri ubu ijwi rya Amerika rihagera abaturage baritangarije ko batakivoma amazi yanduye
mu minsi yashize byaye bigoye ariko leta yashyizemo ingufu cyo miyoboro migari mu makaritsiye n'ahitare kugenda bayishyiramo nyine Icyo cy'amazi cyarakemutse.
Indi minsi hano mbona abaturage bagenda bisanzura amazi hano ntabwo habura kuri iki cyuma cy'umupombo. Hano mu bishanga nta bantu bavomamo. Baraza bakavoma hano bose. Indi minsi ubu ngubu ni neza nta kibazo cy'amazi gihari. Keretse wenda ayo leta itanga hirya no hino mu masita ariyo yangiritse. Naho handi ho hano nta kibazo.
Ijwi rya Amerika rivuye kuri iki gishanga abaturage bahoze bateraniraho bavoma amazi yanduye ryakomereje ku yindi migezi mu kagari ka Busanza bwana Fabien Shimiyimana ni kanyamigezi avomesha amazi kuri umwe mu migezi ya kagari ka Busanza nawe yadutangarije ko iki kibazo cy'amazi kimaze iminsi cyarakemutse
ntaga amazi kibaro cyane muri gihe abahari yanagiye agenda nk'imisi ngibiri akahita garuka ntaga ari nkambi bo amazi araboneka cyane hakunda kubura namazi akunda kubura mu Musanze cyane ari kubungubu mbese rumeze zabaye nyinshi zegirira abaturage
ntamazi nta buzima ibyo ni byemezwa n'abahanga amakuru ijwi rya Amerika ryakomeje guperereza aremeza ko abashaka amazi mu kagari ka Busanza bayagura amafaranga hagati ya 20 na 30 kunjerekani ya litiro 20 nubwo biruko Hari bamwe mu birinze kumvikana mu itangazamakuru twabonye bavuye kuvoma amazi yanduye ahazwi nko muri Nyirakanamba, bavuga ko badafite amafaranga yo kugura amazi. Uretse ahijwi rya Amerika yageze kuri uyu munsi, si yose yahariye kuzirikana agaciro k'amazi ku kiremwa muntu, hari n'ahandi mu mujyi wa Kigali mu turere twa Gasabo na Kicukiro no hanze yawo hagenda humvikana ibibazo by'abatagira amazi. Aha rimwe na rimwe haba hanagaragara ibikorwa remezo byagombye kubafasha kubagezaho amazi.
Ni imigezi itanu ihari idakora, imaze umwaka n'amezi abiri idakora. Tukibaza ibyo bintu leta yabizanye hari umutako.
Leta y'u Rwanda ikomeza kwizeza ko mu gihe cya vuba iki kibazo kizaba cyahindutse amateka. Ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura WASAKI kigashimangira ko mu mwaka w'2024 buri muturarwanda azaba abona amazi. Bwana Samson Hategekimana ashinzwe igenamigambi muri iki kigo.
Igenamigambi ryacu rirareba abanyarwanda bose muri rusange kugira ngo tubashe kugera ku ntego y'igihugu yo guha abanyarwanda amazi. Kandi wenda nyine iyo umuntu ashonje nk'uko nabivuze ntabwo umubwira ibindi kereka umuhaye ibiryo, ariko aba bagiye bari kuri tere kuko niho baba babona yuko igenamigambi atari rya rindi riri impapuro gusa. Ubu noneho ibikorwa biri kugenda bikorwa aho ngaho no mu bice bindi byose hose turi kugenda tushyirayo ibikorwa remezo by'amazi, ku buryo twavuga ngo muri wa mwaka wa 2024 ntiturabona ikintu cyatuma tuvuga yuko tuzatangira kuri iriya ntego.
Imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura WASAKI iragaragaza ko abaturarwanda bagera kuri 49% aribo bafite amazi meza. Intumbero ya Leta y'u Rwanda ni uko mu mwaka w'2024 abaturarwanda bose bazaba babona amazi ku gipimo cy'100%. Leta igasobanura ko mu mijyi uzaba adafite amazi mu rugo we bizajya bimusaba gukora byibura urugendo rwa 50 ajya kuvoma, naho mu byaro akazajya akora urugendo rwa 200 ajya kuvoma. Akhabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Umugwi Severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanyisha Abarundi watanguye igikorwa cyo gusigurira amakaminuza ibiri mu cegeranyo giheruka gushigwa habona n'uwo mugwi. Icyo cegeranyo ni icyemeza ko ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972 ariho nyabwoko ryakorewe ubwoko bw'abahutu mu Burundi. Pierre Claver niyo nkuru arabidushikiriza.
Umugwi Severe ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi wiyemeje gukwiragira mu makaminuza yose ari mu gihugu ayigenga n'aya leta, kugira abawugize batanga ico bise icigwa ca kahise cerekana ingene intambara zagiye ziraduka mu Burundi zagenze, abo zahitanye, umugambi wazo n'imvo za politike zari zinyegeje inyuma y'izo ndyane. Pierre Claver ndayicariye ari muri kaminuza nkuru y'igihugu yasiguye ko abanyeshuri bari muri za kaminuza aribo ncabwenge bazovamwo abategetsi b'igihugu, gutyo ko babwirizwa kumenya ukuri kw'ivyabaye kuva Burundi bwikukira mu myaka 50 iheze. Ndayicariye avuga ko ako kahise kunyowe nico umugwi arongoye wabonye ko ariho nyabwoko ryakorewe ubwoko bw'abahutu mu mwaka w'1972 icegeranyo giheruka kwemezwa n'inama nshingamateka.
Twabwiye tuti nimwe muzorongora igihugu ejo ntimuzotwara igihugu nk'uko bajya bakuru bacu batwaye igihugu mu myaka ya 70, aho Abarundi barenga 200,000 aribo tumaze guharura batowe mu binogo, kandi abo bapfuye benshi bishwe n'abahutu, ariko hariho n'abatutsi bishwe cyane cyane tuvuga abatutsi bariko bagerageza gukingira abahutu barishwe. Harabaye ihunyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi.
Naho biri uko hari umuce w'Abarundi nk'abaharanira inyungu z'inkehwa zo mu bwoko bw'abatutsi batemera ico cegeranyo. Ni nk'ishirame ase Genocide Cirimoso ribona ko ibiriko birakogwa n'umugwi Sever bitanywanisha nyabu na bicanishamwo Abarundi. Terence Mushano ni cegera c'umukuru w'iryo shirahamwe akaba n'umuvugizi waryo mu vyo riharanira harimwo inyungu z'abatutsi.
Kuko nani ukuvukanisha biriho ahubwo ni gusera igitangaza kirimwo ku ntumbero bahawe raba mu Rwanda ni hasi raba mu Bayahudi muri ekso yugoslavi kera cyemejwe n'abantu oni kandi ibyo ibihugu bya amaleta yose y'ibihugu byarashobora kwishyuzaho inzego nka FPR ukabona ntibabishyizeho kuko naho bongira ari ari ukukangariza koko
gusa ari na yandi mashyamba yigenga ashima ibyo bikogwa bya Sever muri za kaminuza ishami Fordcon F urigwanya ikimenyane na kamwana wa mama byabwigiye ijwi rya Amerika kwicegeranya ukiriko kirya kwiragizwa na Sever ari cukuri Gerard Hakizimana atwara Fordcon F
kwari cegeranyo kitagira amahinyu bakanemeza ko ari honyabwoko byakorewe ubwoko bw'abahutu bakemeza kandi ko habaye ubwicanyi ndengerabutungane bwakoreye ubwoko bw'abahutu mu gihugu cyose hamwe n'ubwicanyi ndengerabutungane bwakorewe abatutsi n'abatwa mu ntara zimwe zimwe dusabye abakoze ayo mahano gusaba ikigongwe abarundi tugasaba kandi abakorewe ubwo bwicanyi guharira ababyagirizwa no gukinga ubwicanyi bwo muri Kazoza.
Umunyepolitike Federico bamvuga inyumvira yabayicegera cy'umukuru w'igihugu agaturuka no muri ubwo bwoko umugwi Sever wemeza ko bwakorewe ihonyabwoko iruhande yo kugaya ibyo bikogwa bya Sever atewe umutima uhagaze n'intumbero y'uwo mugwi. Bamvuga inyumvira ari mu banyepolitike bagiye mu biganiro iyarusha byashizeho uwo mugwi Sever abona ko umugwi bumvikanye ko atari wo wavuye ushigwaho.
Ikibazo si subuhutu canke subututsi, ikibazo ni ingene igihugu gitwarwa maze kigasonera umunyagihugu wese w'umurundi n'uwo muntu wese ahati ndaro haca haba ikibazo. Mbeko CNDD-FDD iyagirizwa amabi igihe ari kwiragwana burya yokwemera kwikora munda hanyuma ukuri kwabaye kukamenyekana ntibishoboka. Ari nacyo gituma inyishu ya cyitora kwabaye kuzimanganya amasezerano ya Arusha, ubwa kabiri kwabaye guca bafata CVR bakayiha iyindi ntumbero bakerekana ahanini uruhande nka rumwe kugira ngo barabe ingere nabo nyene bo kwikingira muri ayo mashobora kubagira ejo.
Kuvuwa mugwi Sever ushingwa mu mwaka w'2014 izo mpari n'amakenga vyamyeho mu banyepolitike hamwe n'abaharanira agateka kazi na muntu yamara utwara uwo mugwi arahumuriza abafise ayo makenga ko raporo yawo atanabigamije. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Muri ko mubandanya kumviriza radio rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ibyaranze Amerika muri kahise no muri bino bihe tugezwemo, tugishikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Uburusiya bwateye Ukraine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'andi mahanga bamufatira ibihano. Umukurambere w'Uburusiya, URSS, ni ukuvuga Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviet, nayo byayibayeho imaze gutera Afghanistan. Turibanda ku bihano by'imikino Olympic yo mu 1980. Ikaze mu kiganiro Amerikana. URSS yateye Afghanistan mu gicuku cyo ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 12 1979. Hashize iminsi itatu nyuma yaho abasirikare b'Abasoviet bafashe umukuru w'igihugu Hafizullah Amin baramwica bamusimbuza ku butegetsi Babrak Karmal. Amin na Karmal bari bahanganye cyane cyane rwose mu ishyaka ryabo. Mu minsi mike yakurikiyeho Abasoviet bari bamaze kwigarurira igihugu cyose cya Afghanistan. URSS yari igamije kugumishaho no gutiza no guha ingufu zikomeye ishyaka ry'abakomunisti byari ku butegetsi muri Afghanistan. Umuryango w'abibumbye n'amahanga bamaganye igitero cya URSS. Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko yafatiye URSS ibihano bitandukanye. Icyabaye icyamamare cyane kurusha ibindi ni ukwanga kujya mu mikino Olympic ya 2022 yo muki yabaye kuva ku itariki ya 19 y'ukwa 7 kugera ku ya 3 y'ukwa 8 1980 i Moscow wari umurwa mukuru wa URSS icyo gihe. Ku itariki ya 14 y'ukwa 1 1980 guverinoma ya president wa Amerika Jimmy Carter yari yabanje guteguza URSS iyisaba gukura abasirikare bayo bose muri Afghanistan bitarenze itariki ya 20 y'ukwa 2 1980. URSS yarabisuzuguye noneho hashize ukwezi ku itariki ya 21 y'ukwa 3 1980 President Carter atangaza ku mugaragaro kw'abakinnyi barenga 450 bose Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateganya gukohereza i Moscow batakigiyeyo. Abaturage be n'abanyapolitiki bamukubise ingabo mu bitugu, bityo ibipimo by'ikigo cyitwa Gallup cyazobereye mu bushakashatsi bwo kumenya icyo rubanda batekereza bashaka n'ibyo badashaka byerekanye icyo gihe kw'abanyamerika byibura 2/3 bari inyuma ya perezida wabo. Mu banyapolitiki, nk'uko tubisanga ku rubuga rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, umutwe w'abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko yo ku rwego rw'igihugu Congress yemeje umwanzuro wo kumushyigikira na yego 386 kuri oya 12. Sena nayo yarawemeje na yego 88 kuri oya 4 zonyine gusa. Naho inama rusange ya Komite Olympique ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United States Olympic Committee, urwego rutari urwa leta kandi rwigenga, yarateranye ku itariki ya 12 y'ukwa kane 1980, nayo ishyigikira icyemezo cya President Kara n'amajwi 1,608/798 ya oya. Ariko rero amashyirahamwe y'imikino itandukanye yose ntiyabyishimiye. 25 muri yo yatanze ikirego mu nkiko ashaka kohereza abakinnyi bayo i Moscow, ariko baratsinzwe. Uretse ibyo, Amerika yashishikarije n'inshuti zayo by'umwihariko n'amahanga yose muri rusange kwifatanya nayo. Mu nshuti, Ubudage bw'Uburengerazuba, Israeli, Korea y'Epfo n'Ubuyapani koko barayikurikiye. Ubushinwa nabwo, nubwo atari inshuti na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabwo bwanze kohereza abakinnyi. Ariko Ubwongereza, Ubufaransa, Ubugereki na Australia bo barabyanze gukurikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika bohereza abakinnyi i Moscow. Kugira ngo abone inkunga y'abanyapolitiki n'amashyirahamwe y'abakinnyi muri Afrika, President Kara yabatumyeho icyamamare cyane ku isi mu mukino w'iteramakofe, umwirabura Mohamed Ali. Ali yasuye ibihugu 5: Tanzania, Kenya, Nigeria, Liberia na Senegal. Ariko rero ikinyamakuru The Washington Post, kimwe mu bikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyo gihe cyanditse ko atakurikije ubutumwa yari yahawe. Akigera muri Afrika yatangaje ko ku isi hari ubwoko bubiri bw'abazungu babi: abazungu b'Abarusiya n'abazungu b'Abanyamerika. Ati, ni babi cyane mu mateka y'isi, ni baramuka barwanye twebwe rubanda rugufi babirabura tuzafatirwa hagati. Ni amagambo yo ku giti cye. Mbese ni nga kwa kundi kwa wa mugani ngo aho inzovu ebyiri zirwaniye ibyatsi nibyo bihababarira. Muri ibi bihugu Mohamed Ali nyakwigendera yagendereye mu butumwa bwa Perezida Kara, Kenya na Liberia byagiye inyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho rero ntibyohereza abakinnyi i Moscow. Naho Tanzania, Nigeria na Senegal bo barabohereje. Ibindi byo muri Afrika nabyo byakurikiye Amerika ni Misiri, Ghana, Gambia, Malawi, Mauritania, ibirwa bya Maurice, Maroc, Somalia, Swaziland, ubisigaye yitwa Eswatini, Tunisia na Zaire isigaye yitwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ijwi rya Amerika. Muri rusange ibihugu 65 byanze kujya mu mikino Olympique ya 2022 yo muki i Moscow muri URSS mu 1980, ariko ibindi 80 byo byagiyeyo. Ikindi, ibihano byafatiwe i URSS icyo gihe ntibyatumye iva muri Afghanistan. Yahamaze imyaka hafi 10 irwana n'imitwe y'inyeshyamba yiyise Mujahideen, ni nko kuvuga ngo abarwana intambara ntagatifu. URSS yavuye mu 1949 imaze gutsindwa. Hagati aho nanone URSS yihimuye kuri Amerika, nayo n'inshuti zayo banga kujya mu mikino Olympique ya 2023 yo muki yabaye kuva ku itariki ya 28 y'ukwa 7 kugera ku ya 12 y'ukwa 8 1984 mu mujyi wa Los Angeles mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Inshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru tubashikirije, kandi na Nadia Taha yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Mugire umunsi mwiza.